Coragem, Pepa.
Ayo namarira yabariko barashingura babo bivugizo ku mupaka Burundi barana Republika ya Demokrasi ya Kongo bagandaguwe kugenekereza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 200 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jérôme Niyonzima mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni aho abantu bashinguwe ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana abagore abagabo eka n'abahumure bose bakaba bari mu marira ntangere abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara
ubwanje mana natomye umukura Nana kimelo kora ma utandere utandere mugwani nacho fise do aliko ndagomba guhambere pa ndagomba kunyakire papa avuya tachazi
tera duteye ubwoba kuko nkagiye kubambuka nari bwabibone naho baza nago basiga bakoze kiri nyinshi kuko basiga bize bakagenda Nokunze ndabya baranzazaniye aho mutimu gumana uhagarara cyane mpangaze habikoheri n'ababyeyi banje.
Mu nkuka y'imisa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa Diocese Gatolika ya Bujumbura Antoine Rwerinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi ni mu gihe umugwire detabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero aho wowo umenyesha kwisha abasirikare 9
inyishu zo gukoresha ikemwe zo gukoresha umuheto inyishu mu bukemura ibibazo mu biganiro mu mwumvikano n'umutekano ntangere iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umuvumo none ku izina ry'Imana turatakanze muri kino gihugu cacu amaraso ntusubire guseseka ayo aseseka arakwiriye turatakanze Imana gafuri gahamba tukaruhuke Imana
Umushikiranganji w'intara ya hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu Umushikiranganji n'Interetse yamenyesheje ko abisha abo bantu atamitima bagira ari mu guwiterabwoba
iri ni iterabwoba cyo bita terorisme kubashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko itoroshye gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka 2 umwaka umwe iyo niterabwoba umama ukabona ko yibungenze akakomine uruti n'ukuri mbabarira akaye mukumwishe babura kikongwe nta n'izina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atabagira by'ukuri
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane
leta y'u Burundi twiteguye mu nyamiramabi no mu butungane ushengeza abantu iyo bari hose abatutsi barandira nka bose tubafashe baba babikoze n'ababipangiye n'ababipangiye hamwe
abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika